Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi I Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi masaha ya saa 10 kugeza saa 11 I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Mu Burundi ishirahamwe Cliniciens Sans Frontières abavuzi batagira imbibe yiteguriye gufashisha imfungurwa ndemamubiri abana amajana 5 bari hagati y'amezi 6 n'imyaka 5. Iryo shirahamwe rifise amavuriro mu bice bitandukanye by'umugwa mukuru wa Bujumbura rirafasha abanyagihugu mu buryo butandukanye butari buke harimo kwisuzumisha indwara, kwibaruka, gupima ibipimo by'indwara zimwe zimwe biciye mu byuma bya microscope n'ubundi buvuzi butandukanye. Barongera bakigisha abavyeyi ibijanye no gufungurira abana babo ibifungurwa vyikwije. Kuno munsi rero wa gatatu aho tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu ni Cliniciens Sans Frontières tugiye kuganira nabo. Ya numero mushaka guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Kaze mwese
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga nk'uko muvyumvise. Uno munsi turaganira n'ishirahamwe Cliniciens Sans Frontières abavuzi batagira imbibe yihaye igikorwa cyo guteza imbere amagara y'abantu mu Burundi. Iryo shirahamwe rifasha abanyagihugu mu buryo butandukanye butari buke harimo kwisuzumisha indwara, kwibaruka, kugira ibipimo by'indwara zimwe zimwe biciye mu byuma bya microscope n'ubundi buvuzi butandukanye. Mu kiganiro cy'uyu munsi bagiye gufasha abavyeyi kumenya ibitari bike bijanye no gufungurira abana babo imfungurwa byikwije muri ntanga nguvu ndemamubiri na nsanganyangaburo ndetse n'amavitamine n'ivyunyunyu umubiri ukeneye kandi bijanye nuko biboneka canke uko birimwa. Mu gice ca mbere cyo gufasha abana bafise ibibazo byo gufungura nabi iryo shirahamwe rimaze gufasha abana amajana 5 bari hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 hakoreshejwe ingaburo y'ibiyoba. Baramaze kandi gufasha abandi bana amajana 5 hakoreshejwe ingaburo yitwa Super Mix irimo ubwoko 18 bw'imfungurwa zikwije. Kuri uyu munsi rero ku munsi wa gatanu nako ku biro bakorera mu Bujumbura iryo shirahamwe yiteguriye kugaburira abandi bana amajana 5. Iruhande yo gufasha gutanga ingaburo ziyongera alimentation de supplementation tugiye kuganira na Cliniciens Sans Frontières ivyo ababyeyi bakwiye kumenya gufungurira abana babo rero muri rusange. Turi kumwe na ingenieur Albin Uwimana umuyobozi ajejwe imigambi. Wiriwe neza mushinga ntahe Uwimana.
Ndabaramukije Oriane naramukije abantu bose bari kubarumiriza radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane kwita bakino kiganiro ngo ugerageze gufasha abavyeyi gufasha abana babo. None mushinga nahe Albin, igikorwa cyo gufasha abavyeyi kugaburira abana babo neza mwagitanguye gute, gitunganyije gute mwishira hamwe ryanyu?
Murakoze cyane. Ishyira hamwe dusanzwe turongoye Cliniciens Sans Frontières abavuzi batagira imbibe nkuko dusanzwe dufite ikivugo cyo guhindura ibyanze guhinduka change the challenge. Twaramaze turabona yuko hari ibitigiri bitari bike by'abana bari hagati y'amezi atandatu n'imyaka itanu, turashobora gusuzuma abashika ibihumbi icumi. Ubu rero uko mwamaze kuvuga ko tumaze gufasha abana bangana amajana atanu mu gice cya mbere dukoresheje yangaburo ikoze mu biyoba bita pate de rachide cyangwa ipamfinite, twarashoboye nyine no gufasha mu kindi gice gikurikira uretse igice kindi kizokora ku munsi wa gatanu cy'abana bashika amajana atanu, nabo twari twabahaye iyo ngaburo yitwa supermix iri mu bwa bwoko cumi n'umunani bw'ibifungurwa byikwije. Iruhande yaho twarakomeje tugira ikintu bita demonstration culinaire, tukereka ababyeyi ukuntu babwirizwa gutegura imfungurwa z'abana babo kugira ngo bakinge izo ndwara zo gufungura nabi, kuko twagiye turasanga muri bike baronka batazi ukuntu babitegura, ndetse bimwe umwimbu bagaca bawushora bakawuhereza ku masoko ntibashobore gukaba cyangwa kurondera izo zindi mfungurwa zankenerwa kugira ngo bakinge izo ndwara zo gufungura nabi. Kandi izo ndwara nazo zo gufungura nabi tugasanga zituma haba agahombo haba ku miryango ndetse no ku gihugu, kuko igihe umubyeyi afise umwana umwe cyangwa babiri bafite izo ngorane yamira kwa muganga ntacyo asubira kwihereza ngo arime cyangwa yungure igihugu n'umuryango. Aricyo gituma twaciye iruhande yo kubahereza izo ngaburo tukabereka n'ukuntu bazitegura, twaciye dushyiraho n'umugambi wo kubereka kubasigurira kubigisha ukuntu izo mfungurwa cyangwa ibyo biterwa bishobora naho nyine kuboneka bashobora kugwiza umwimbu kuko akimuhana kaza imvura ihise.
Mwavuze zimwe muri izo ngaburo pate da hashide mwigeze gufashisha abana mu minsi yahera, ku batazizi ifasha gute mu mubiri, akamaro kazo nakahe?
Murakoze cyane. Ku gisata cya mbere twakoresheje ibyo bita pate da rachide cyangwa umutsima ukoze mu biyoba. Mu biyoba harimo ingaburo nyinshi kandi zikwiye. Abari umutsima bashobora kuwukoza umukate cyangwa bakawufungura uko umuntu amaze, abari biyoba bateguye bikozwe mu buryo bwa none, amalaboratoire abizoberewemo ari muri mu Bufaransa ndetse no muri Amerika. Ibyo rero twamaze kubahereza nuko abana baba badafite ibiro bikwiye bivanye nuko bariko barakura, ariko mu kiringo cy'imbizi ibiri twasanga abana basubiye ku rugero rwabo bategereza gushika ko mu gihe bafashe izo ngaburo, kuko zaba ari ingaburo, ni ingaburo ziba zirimo ibyangombwa byose. Ni nacyo gituma n'abantu bashobora gufungura ibiyoba ku rugero rukwiye nabo nyine usanga bafite ubuzima bwiza izo ndwara zo zijyanye no gufungura nabi zitabashikiye ubuzima bwabo.
Iyo supermix yoyo twumva irimo ibifungurwa ubwoko irimo ubwoko cumi n'umunani bw'imfungurwa, ni nk'ubuhe bwoko bw'imfungurwa biri kumwe umuntu arashaka kwironka byoroshe mu gihugu?
Murakoze cyane. Ego, iyo ngaburo nayo yitwa supermix iri mu bwoko cumi n'umunani. Harimo amashu, harimo amakaroti, harimo ibitunguru, ubushaza, ibiharage, inyama n'izindi. Ngaburo mu kubiteka barabiteka babikoza nk'umutsima cyangwa ibijumbu cyangwa umuceri, kuko aba ari ngaburo ikwije byose. Iyo ngaburo nayo ikoregwa mu gihugu cya Amerika, niyo ziva. Numugira neza yabonye yuko igikorwa turiko turakora cyo gufasha abana bagendana ibyo bibazo, maze araduha izo ngaburo. Ni ukuvuga rero yuko mu Burundi ntabwo zikoregwa mu Burundi, zikoregwa hiyo muri Amerika.
Turaza kuganira mu kanya ku bijyanye n'ukuntu ababyeyi bakwiye gutegura nk'imfungurwa nk'uko babivuze zishobora kuboneka zoroshe kuronka, cyane cyane nko ku mutumba n'uburyo bakwiye kubiteka. None muri iki gihe muhanurira ababyeyi gufashisha abana babo iki cyane cyane mu kubagaburira imfungurwa? Nibihe mu bintu muhanura ababyeyi guha abana babo muri iminsi?
muri no misi ababyeyi tubahimiriza kugaburira ibifungurwa abana babo ifungurwa byikwije birimo ntanga nguvu birimo ndema mubiri birimo nsanganyangaburo ndetse n'amavitamine n'ibindi byunyunyu kuko mu gihe ibyo byose bibonetse mu mfungurwa abana bagira ubuzima bwiza ndetse nabo babyeyi nyene nabo nyene bagira ubuzima bwiza bagira amagara meza.
Murakoze cyane gose. Nkuko mubizi bagenzi bishwe rya Amerika kino ni kiganiro gihijambo banywanyi biradijwe rya Amerika nabo bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro ku mutumire wacu no musi nkuko twabivuze ni Clinicians Sans Frontières abavuzi batagira imbibe bafasha mu bijanye no guteza imbere amagara y'abantu mu Burundi. Tuje ku murongo wa telefone rero twakire abanywanyi bishwe rya Amerika duhere kuri Innocent. Innocent urahura kome?
Yego cyenda kome.
Ni mahoro neza duhamagaye uri hehe?
Ego mwenye ndega mkanyeshe mwenye shakara chabu chombo.
Tuka kwi jambo?
Ego mwenye tuwashe mwenye shuhamu kule gawuri la awana tacho vishu wote mwenye baa ye awa baka gawuri la awana mwenye shakara change naruku wote ya rashikayo baka wakika baka wafungori la kumbuna na mwenye za Kenya kune mbise ngu baka gawuri awana mwenye shakara lala awana mwenye narukuru babandi kezashikeye kubera batacagura guha abana icyurungwa cyangwa yagabo.
Urakoze cyane Inosa. Urakoze. Reka twakire na Elize. Elize uraho?
Ego mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ndaramukije mutumire arayishire tubaza nagomba kumubaza. Nagomba menye bakorera he mu gisagara cya Bujumbura canke amajahe mu gihugu rega bo bakorana na leta n'ibyo byari ibibazo byanjye ku mutumire ariko nawe hari ikibazo nagomba ndakubaze. Yego yewe narigeze kuba mfise umuhango kubijanye n'ikibazo nari nabajije uwo bita Edigwema niwe yamenye akoresha iganiro muri Isanga. Ariko rero ntibyabaye bikiba nari nifuza yuko mwoma inimero za Edigwema.
Ndabaza mu buhinga bw'ivyuma bakugumize ku murongo Fatuma Kalalali Masere karamfasha mu buhinga bw'ivyuma arakugumya ku murongo washobora kugufasha na nivyo kene. Urakoze cyane.
Ego murakoze na.
Ego. Reka tubandanye twakire na Alphonse ku murongo. Alphonse uraho?
Ndaho ndakomeye cyane.
Duhamagaye rihe ga Alphonse.
Yendi Kigali ahantu biti Kanombe. No bisero kwivyo muganira aho buranateza amatwi nakurikiye cyane. Gusa buriya ikibazo kimirire buriya akeshi akeshi abantu bijya bigenda bibagora cyane ugasanga buranyine hari ikibazo gusa bo ndumva bo bari kugenda bateri nambwe bakajya no mu baturanye nyine bakanabibigisha. Ariko hari ikibazo ndi bubaze uwo mutumire wacu. Nkuko nguko hari ukuntu abantu benshi batabagiye bose bafite ubushobozi bungana, ese abafite ubushobozi buke bo hari ukundi nabo babageneye kugira ngo nabo ibyo ngibyo babigereho? Ndumva ari icyo kibazo nyine narifite. Na kagombye kubabaza n'ikindi cya kabiri ifite nagira ngo mbabaze, ese u Burundi hose byarahageze ibyo ngibyo
mu gihugu hagati
ibyo bibazo narifite?
Gaturakanya umutumire abishure. Wakoze cyane. Amushinga nahe Albin Wimana duhereye kuri Innocent yabajije ati niba mukorera Bujumbura honyine muri make.
Murakoze cyane. Ndashimiye abatumire bagerageje kubaza ibibazo babajije neza. Mpere kuri Innocent yabajije yuko dukorera mu gihugu hagati utiko turakorera mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura. Kubera uburyo dukoresha uburyo bw'iwacu nyene nta mfashanyo nimwe dufise, ariyo mpamvu tudashobora gushika kure igihe twarose abadufata mu mugongo tuzoshobora kujya mu ntara z'abazagitega Makamba Ngozi aho ibyo bibazo biri kandi aho abantu baguma badusaba yuko naho twoshikayo kugira ngo dufashe icyo kibazo. Abundi yabajije aho dukorera ibiro byacu biri Bujumbura muri quartier Gatoke Gweza. ama yongera abaza aho dukora mu gihugu na havuze ariko ntikibujijwe yuko umuzini ntara ntibivuga yuko umuzini ntara tudakorerayo byaba iby'inyigisho ibindi bikogwa uretse ibino by'ingaburo dukorera aho dusanzwe dukorera ahandi turafise ibi mu gihugu cyose turafise izindi izindi ntambwe ibindi bikogwa dusanzwe tuhakorera bijyanye n'inyigisho yabajije kandi timwe bamukorana na leta neza cyane tugira munsi y'uburongozi turi mu Burundi turi Bujumbura ubwo rero nta gikorwa na kimwe wokora udakorana na leta ibyo dukora ni gushigikira utwiguru twa leta leta ninde leta ni twebwe ni jewe nawe nyene ni leta nuko rero ku kibazo cyo mutumire yabajije nico turakorana na leta kuko turi mu Burundi leta nituyoboye niyo ishyiraho politike niyo utunganya iby'igihugu natwe tujanga tuko turakurikiza politike z'igihugu ibikorwa by'igihugu abayobozi baba bariko baraduhimiriza cyangwa baba baratoye barategekanije ubundi yabajije ari mu Rwanda Alphonse ati abadafite ubushobozi bigenda gute twebwe abantu dufasha muri icyo kiringo ntabwo ari mfungurwa barira ngaho ni mfungurwa barazitwara muhira bakazitegurira muhira ko tubatwara beresi ikintu bazitegura nuko udafise uburyo bwa buryo nk'uko yabivuze turakomeza tumuhereza zangaburo kuko tuba tubona yuko nyine ataburyo afise kandi tuba twarashitse no mu rugo iwe tukabona yuko atamikoro abafise hanyuma yabagiye yuko tuba dukora mu gihugu cyose oya iyi programme ntabwo ikora mu gihugu cyose ntabwo twashobora kuko bisaba uburyo bwinshi igihe abafasha bashoboye kuza tuzokongera ko intara ariko nikovuga yuko mu ntara 18 zigize Burundi dushobora mu gukoreramo uwo mugambi ntabwo tubishobora tuzogerageza dushike mu ntara zishoboka ariko intara zose ntabwo byushoboka
nuko icyo kibazo nyine cha Alphonse kuba ari ruguru mu ntara ikibazo gihari mu gufungurira abana babo ibyo bakeneye ni giki kuri mwebwe n'uburyo buke canke muri rusange no kutamenya bimwe mu bintu bisanzwe biboneka bashobora gufasha umwana kuronka amagara meza
nakoze cyane ikibazo kihari nibyo hari ukutamenya ariko nicyo kibazo kimaze kuhaba abana bakagendana ibyo bibazo byo kudafungura neza ikiwa kihari n'ikihe ni kubavura ni kubafasha kubavura kugira ngo bebe muri wa mugu w'abantu bagwaye ingwa zo gufungura nabi bajye mu mugu w'abantu bafite amagara meza inyuma yaho nuko ababyeyi baca bigishwa ukuntu bategura ifungurwa kugira ngo bakinge abo bana babo ntibazosubire guhura na bya bibazo bahura icyo ni kigira kabiri iruhande yaho nuko ababyeyi baca bahimirizwa ukuntu barima ukuntu baduza umwimbo kugira ngo ntibazohure na bya bibazo kuko wamweretse ukundi byo kujya bitekwa ntiwamweretse ukuntu abirondera ukuntu babirima yirirwa kwirigara urumva naho nyine ntacyo izobukoze n'ibintu bitatu rero bijyana abo bose bari hagati mu gihugu bakeneye ibyo bintu byose uko ari bitatu uko babironka rero gushikayo undi turiko turashikayo muri izo ntara kubera uburyo buke bwo gushikayo ko turi Bujumbura gushika mu hagati mu gihugu haba gutanga izo nyigisho n'uburyo kubereka ibyo bintu izo mfungurwa bisaba uburyo ubwo buryo ntabwo dufise nuko noshobora kubishyura kuri icyo kibazo murakoze
no kuba muri hano ku iragi ijwi rya Amerika benshi bariko barabumva inyigisho muri ko muratanga nizo mugiye gutanga mu kanya kari imbere ndakeka bifasha cyane nubwo nkuko mubivuze mutarashika hagati mu gihugu mwifuza kuzoshikayo mu minsi iri imbere reka tubandanye ku murongo twakire nabandi Alain ku murongo uraho
Yego ndaho
amahoro neza
amahoro cyane
kibazo cyane cyumvira
yego icyumvira ko uterera ubwa mbere bambaye nkenguruke cyane iyo initiative kumbure bafashe ariko nkamusaba yuko rimba byo gukunda ko namuye andi madomene menshi bohita kumbure bagashikana y'uburyo bakatwigisha n'izindi ngwa zitandukanye
kubijanye n'ubuvuzi.
Hanyuma kigira kabiri cyo gomba musabe batubwiye yuko batwigisha ukuntu tugwane zifugwa kugira ngo imanitrisyo igabanuke. Ariko nagomba ngo kumusaba ahanini ko bonashyiramo naho kantu kuko boheza bagakangurira abene gihugu bakatubwira ibitegwa twotera kugira ngo tumbe tugabanye iryo kwirirana ryo gufungura nazo.
Kibazo ciza cane ala.
Ego ego murumva bo tubwira cyane cyane ibitegwa twotera kuko kwigisha kubihingura umwatamenye ibyo zotera cyangwa ibyo zoshira imbere cyo usanga kigoye.
Ego birumvikana.
Ego muri make
Mwini mwakini chuna kwa kushikiriza, mwakote chane. Mwakote chane, ala. Ben, kumurongo, Ben, uratukumva?
Kuma ndagumba, ndagumba.
Ego, duga kujambo.
Ndega, mwafise, muku warachani mwafise imigambi yuko mwafashaba abantu mu bijyanye no kugwiza umwimbo kuko iyo tuvuze gufungura neza ndibaza haba hakenewe n'ikintu no kwita sekirite alimentere ni ukuvuga imfungwa zikaba zihari kubera ntiwofungura neza ibitahari mugafasha abantu mugatanga nk'imbuto kugira ngo umwimbo wiyongere maze mubigishe gufungura bamaze kuronka izo bafungura. Akabazo kanje ka kabiri nagomba ndabaze nimba mukorana n'amavuriro kugira ngo baze barabahereza ibitigiri bizashobora kubafasha mu mugambi wanyu.
Ibitigiri gutomora neza kwico cha kabiri ibitigiri ibo kwifuza kukuronka ni nkibi by'abagwayi
mu mavuriro niho nibaza ko ku munsi barapima abana barabona bafite ibibazo bitandukanye abagwayi ingwara zivuye ku gufungura nabi. Nibaza ko baca byumva namwe bavuze ko bapima mugabo niyaza ko ku mavuriro naho kubera ko bandikira n'abafite ibibazo bitandukanye. Hariho nabusanga bagiye kwivuza indwara zindi za malaria zandi mugabo agisanga afite n'ikibazo cyo gufungura nabi bakacya bibonerwaho bashobora ngira gufashanya ugasanga birafasha ibyo.
Urakoze cyane Ben. Reka tubandanye
kandi kabazo
mu majambo make.
Ego mbega abamaze kugwara bagasinzikara nk'abajya bagumaze kugwara indwara za kwashi maze hakajyamo n'ibindi bibazo bakaremba mbega nabo barabavura canke bavuza ibifungu bagusa baba bavura bafite abaganga baca bavura bakabaha imiti itandukanye.
Murakoze. Reka tubanze twakira aba babiri bitwishura ibibazo byabo duhereye kuri Alain. Alain yabazije ati mwa mufise urwego rw'ubuvuzi mukoresha kubijanye no kuvura abantu ama no gukangurira abanyagihugu ibitegwa bakwiye gutera kugira ngo bibafashe gukomera kugira amagara meza.
Ego mwakoze cyane nibyo ashobora ko yafatiye ikiganiro hagati turafise amavuriro yacu mu ntara ya Bujumbura turafise rero abaganga yavuze cyane ibyerekeye ibitegwa ibyo navyo twotera ubwo muzotegura ikindi kiganiro cy'uburimyi kuko turazi neza yuko mu Burundi igice kinini arabarini nicyo gisata turagikoreramo igisata gusa cy'amagara y'abantu dufite ama departement atanu cyangwa ibisata bitanu ariko uyu munsi turiko turavugana ku gisata cyane cy'icyo cyangwa cyo gufungura ndetse turavuga ku gatoyi n'ikijyanye na sécurité alimentaire cyangwa ari byo nkuko Ben yabivuze ibyo kugwiza umwimbo.
Uvuga ko gato cyane masegonda make kubijyanye no kugwiza umwimbo bimwe mu byo bahanura gukora mu kugwiza umwimbo ni nk'ibi.
Murakoze cyane nkuko nababariye yuko nk'ibiyoba biri mu ngaburo zifasha turabahimiriza uko barima ibiyoba nk'ahantu imbo turabahimiriza tukabereka uburyo bwo kurima igitegwa cy'umwumbati bita umwumbati urura bakoresheje uburyo bita tumbukiza ngo nabwo n'uburyo igikoti kimwe gishobora kwimuka kuva ko kikaronka ibiro biri hagati ya 50 na 80 ndetse nitugarukirizaho duca tubereka ukuntu uwo mwumbati bashobora kuwuhinyanyura bakawuhindura bakawutransforma ukavamo ibintu bitandukanye harimo ifarini bita semoule harimo na amido ndetse harimo n'ibindi kandi bigafungurwa ndetse na ya farine ivuye mu mwumbati ikazoshobora gukora imyaka myinshi ikazobikwa imyaka myinshi bitandukanye rero n'ifarini iva mu mwumbati ubu bakoresha ikarenza amezi atatu kugira ngo yononekare ariko iyo yindi iramara imyaka n'imyaka kandi bimeze neza ivamo imikate ivamo amagato ivamo ubugari ivamo ibintu bitandukanye aho no bandavuga kubyerekeye ibitego bashobora kurima no kuno babirima bya ivyo biyoba bya inyumbati ndetse nibindi nibirayi nibindi hari nubabajije ati none mubona muzoshiramo igisata cyo gutanga imbuto zirobanuye nabivuze twebwe urugero turiko sugo gutanga imbuto nta buryo nari nabuze yuko dukoresha uburyo bwacu n'izi ngaburo dutanga nuko hari umugira neza yumvise ibikorwa byiza dukora akatuzanira akaduhereza izo ngaburo zihwanye n'abo bana dushobora gufasha nuko habonetse uyundi akumva yuko nicyo gikorwa tugikora agashobora kudushigikira icyo gikorwa twogikora kuko nabyo ni ibintu byiza cyane kandi twabonye bifasha mukuduza umwimbo ndetse no mugukinga izo ngwara igisata rero twebwe turimo nkuko ari wabagiye none nk'umuntu ari Benet umuntu agwaye malnutrition severe cyane yarembejwe n'izo ngwara mu bigenza gute twebwe kuri ubwo rugero kuko bisaba icyo bita paquet iyo kuvura abo bantu bagwaye malnutrition severe duca tubarungika mu bitaro bye mu bishubi hariho ikigo kivura abo bana bageze kuri urwo rugero ariko mu gihe turonse paquet yo gukoresha icyo gikorwa kuko abagana turabafite ku ngero zose baba abari ku rwego rw'abaforoma abari ku rwego rw'abadokiteri abo bose bariho ni ukuvuga sukubura abantu bofasha icyo gikorwa ahubwo ikibuze ni ibikoresho n'ubwo buryo bwo kugira ngo ufashishe abo bageze kuri urwo rwego rwo gufasha gwa malnutrition severe cyane ingwara bamaze gushika ku rugero rwo kuremba cyane kw'izo ngwara zo gufungura nabi.
Urakoze cyane. Twibutsa abatwumva ko muri kiganiro muri isanga mumva buri munsi ku radio Ijwi rya Amerika aho turi kuganira na Clinicians Sans Frontières abavuzi batagira imbibe biteguriye gufashisha abana bashika ku 500 i Bujumbura mu Burundi abana bafite ibibazo byo gufungura nabi irishira hamwe rikaba rifasha n'abavyeyi kwiga gufungurira abana babo imfungurwa zikwije bakanatanga n'inyigisho zitandukanye zerekeye kugwiza umwimbo nk'uko mushinga nahe ingenieur Albert Uwimana abisiguye mushinga nawe Uwimana kuri ico nyene cerekeye inyigisho mutanga muratanga murantunga inyigisho zitandukanye zerekeye gufungura neza zerekeye kugwiza umwimbo n'izindi nyinshi izo nyigisho zoba zitangwa ku buntu umuntu wari wese yashaka kuzironka aje ku kigo canyu
ego murakoze cyane izo nyigisho tuzitanga ku buntu kuko izo nyigisho ziba zijyanye n'izindi nyigisho z'amahoro kuko mu ndaharara inzara akazinduka inzigo rero umuntu ntiwo mubarira ngo ugire amahoro kandi munda atacu yarose ivyo navyo ni ngombwa ucumwereka kuko niyo umubyeyi afise umwana gumatonda kwa muganga amahoro yiwe arahungabana amahoro yiwe ntabameze neza nico gituma tweje kubafasha ibyo byo gukinga ingwara tukabere kuno bahingura turabigisha izo nyigisho z'amahoro mu izo nyigisho z'amahoro ibyo byose tutangira ku muntu ndetse n'izo nyigisho zo kurima ubwo ibyo bitegwa ku buryo bwo kwimbura cyane tubitangira ku buntu mu gihe baje abantu batugana kuko amahoro nta giciro afite tubitangira ku buntu nta kiguzi ku izo nyigisho tubisabira amafaranga hanyuma tukabigisha rero n'ukuntu bakura amaboko mu mpunzi bagakora bakaronka ibyo byankenerwa bikenewe kuko navuze akimuhana kaza imvura ihise.
Urakoze cyane rwose mukanye kari imbere muraza kuduha neza na neza adresse aho mukorera na nimero abantu bashobora kubaronka ko kugira ngo batangure kuza kwakira izo nyigisho mutanga ku buntu nyigisho zihambaye cyane. Tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi biradijwe rya Amerika Pacific wihanganye urakoze cyane duga ku ijambo. Duzijwi Pacific ni tukumva neza. Tukumva uri kure cyane. Egera telefone uduzijwi.
Yego me ndabumva nagomba ndabashikire kuri umukire kwa dukiriye. Batsanye abarundi. Yego nka mushimira yuko bukomeza. Bakikisha ababyeyi barundi.
Ariko biko biragorana neza nibaza ko abantu bariko batariko barakumva neza ushize umuntu wawe ukegereza telefone byokoro
nakomba nda
wunisa
ubutumire mwadutumiri yerekeye
yawo yiyemeje kuza gukangurira abavyeyi b'abarundi kazi kugira ngo bashobore gufungurira neza abana babo abasubiye kumushimira gose ndamusaba mbere ko bandanya icyo gikorwa bihaye gushika mbere ahanini y'uko bushika no gihugu hagati kuko urabye hajya izo ngorane zo gufungurira z'abana bafungura nabi usanga ziri ino hagati mu gihugu gushimira rero ko yo bandanya bakomeza inyigisho ababyeyi gushika aho bazobitahura n'abana b'abarundi bakakurana amagara meza abandi bashimiye
urakoze cyane Pacifica twakire na Yohani Yohani uraho neza
muraho neza muri Amerika
turaho turashima murakomeye
Imana ibazikame nagwaye gripe mu ntunge
nta kibazo birashika komera cyane
ndamukirize n'umutumire nagomba nshime byinshi mwabigeze ko nagomba ndamukeze n'ata mwana avuga ngo atayuzura ingobyi bihangane ku buryo bo chika mu rana hanje ndinga muri komine rugombe naratsi bitoke ndakunda kubona abana bafise bari bamagoya ge nkuko nyene ngo ntamwe ngo buri fatu bidahizwe ubwo bumenye n'ubushakashatsi imana bashobote bazakwire hose kugeza naho abavyeyi nyene urumva ko babigisha kubura Nanumvise mumubaza ko ashobora gutanga adresse ngira ngo araza kuzitanga natwe tuzakenye bimeze nk'ababyeyi baba batabyumvise bagana icyo kigo nkaba rero nshimiye yuko yobandanya n'abandanya kabisa Imana iragoboka iragobora ubwo bumenyi yaronse aburonse n'abandi murakoze mwamira mu biganza by'Imana
amen urakoze cyane gose mushinga na Yohani tukiraho nyene mushinga nahe w'Imana muci bitoki aho Yohana ari mwubahanura gutera iki muri ako karere cofasha cyane
murakoze cyane muci bitoki n'ahantu himbuka cyane ibyaba ibyo twavuze birahaba yaba imyumbati irahaba igisigaye nuko batwegera turaza gutanga nimero ya telefone bashobora kudutuma ko tukagenda kubaha izo nyigisho hariya nyine mu kibitoki cyangwa bo nyine bakaza ibujumbura bakaruha izo nyigisho nabo bakagenda kuzitanga zaba izo zo kugwiza umwimbu zaba izo zo kugaburira ababyeyi tukazibahereza maze nabo bakagenda bakazitanga kuko twebwe nitwokwira mu gihugu cyose nicyo gituma dutegura abo bandi tukababaga ati nimuze muronke izi nyigisho ni ku buntu namwe mugiye
ndakije
uko umwe guteranya umwe ntabwo baba babaye babiri baba 11 ni ukuvuga yuko umwe avuye mu shibitoke uwundi akabingozi bagakurikirana izo nyigisho bagiye bagatanga umuco murumva yuko bazoba bafashije ababyeyi n'abana ingo n'igihugu ku rugero ruri hejuru cyane
kuri cyo nyine mvuze wavuze cyumviro cyiza cyane cyuko iyo bagutumiye ushobora gukubitira mu kibitoki ukaja gutanga izo nyigisho kumbure abari mu nzego za leta abari mu mashyira matandukanye ashobora kuba ari ishuri ryigenga gifuza ko woja gutanga izo nyigisho woshishikarizaho ugatanga nimero yawe aho bashobora kukuronka kumbure neza na neza no kwibara barukorera ko nimero y'inzu bashobora kukuronka ko
ego makoze cyane ibujumbura ni quartier gatoke gweza dufite biro mu nyubakwa zishengero bita Eglise Pentecotiste ini mu nyubakwa zishengero yunze ubumwe na Mukawera telefone ni quartier shasha telefone ni 75 19 33 97 97 limited nayo ni 61 270 79 19
Urashaka gusubiramo.
Twa rero kugira izo nyigisho tuzitangira ku buntu naho jewe ntoba ndi hafi tuvite umugwi turabantu benshi batandukanye bazi izo nyigisho bafite ubwo bumenyi nabo bashobora kugenda bagatanga ubwo bumenyi nuko karibu kugira ngo dutangire ubwo bumenyi twabironkiye ku buntu ubwo kubitanga nabwo tubitangira ku buntu
nico numva ano barira abo batumire bifuza yuko izo nyigisho nabo bozisasagaza nabo zikana bafasha zigafasha n'igihugu.
Numero ya mbere wavuze 75 19 33 97 97. Iya kabiri yoyo ni gihe wisubiramo
61 2019.
Murakoze cyane gose. Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe kandi na Jean-Claude. Uratwumva Jean-Claude?
Ndabumva gatanu kuri gatanu hano mu gihugu cy'u Rwanda.
Ni byiza cyane. Duga ku ijambo.
Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa.
Aha, ni gatanu kuri gatanu koko. Ikibazo cyangwa icyo
nuko ni ndumwe mu bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda muri kindi ibiganiro byanyu mwasha no gutangamo ibitekerezo. Ni igikorwa cyiza cyane rwose kuba abo bavandimwe b'i Burundi kandi kuba bakora igikorwa cyo gufasha imirire yerekeranye n'abana. Ni ikibazo cyugarije isi muri iki gihe kuba ku kintu cyerekeranye n'imirire mu bana. UNICEF ikaba ariyo mpamvu yashyizemo imbaraga cyane mu kubirwanya, ariko ni ikintu gishimishije nko kumva nk'umuvandimwe nk'uwo wifata kikomeretana mwe na komite ye bakabasha gutanga ibintu byakunganira abana mu buzima bwabo ku kintu cyerekeranye ko nta kiguzi kirimo, nta n'ikintu gihambaye kirimo, ari umutima ukunda gusa. Uri kumva ko ari ikintu cyiza cyane n'ibindi bihugu nabyo birebeyeho nabyo bifasha gukurikiza nk'izo gahunda zabo bashinga nahe byafasha cyane ubuzima bw'abana ku isi mu kugira imibereho myiza bagakura bameze neza. Ubu rero ndi kumva ikintu gikorwa kabisa cyo kubafashe cyo kwita kuri abo bana kumva bakongera imbaraga ku buryo neza wenda bashobora no kwagura ibikorwa byabo bakajyana mu bindi bihugu bahana imbibi Imana ibafashijemo, kuko ndi kumva ari igikorwa cyiza cyane. Natwe hano mu Rwanda ni ukuvuga ngo ikintu cyerekeranye n'imirire y'abana mu midugudu mu tugari ni igikorwa kibimbanyije, aho usanga hari gurupe bita akagoroba k'ababyeyi, aho usanga baterana abadamu bakareba umwe mu badamu bagenzi babo ufite ikibazo cy'imirire ku mwana we bakamufasha bakamwigisha. Natwe urubyiruko ikintu dukora ni ukugenda tukamwubakira icyo bita akarima k'igikoni. Akarima k'igikoni tukamwubakira mu rugo kwe, tukamuteraho imboga, akabasha kugira iki, akabasha kujya azuhira akajya agaburira wa mwana mu ndyo yuzuye zikamufasha mu mikurire ye. Kandi hari na gahunda ihari yuko babaha amata sacre de sante, babaha amata abana bafite imirire mibi, ayo mata akabafasha mu gukura kwabo. Iyo gahunda irahari mu Rwanda rwose. None uwo muvandimwe kabisa ndamushimira cyane, nivuye inyuma mvuga ni igikorwa cyiza hake usanga umuntu yifata akishingira urubyiruko rw'abana mukuru tunga mu mibereho mibi rufite. Ni ibintu biboneka hake ku isi. Wewe icyo gikorwa rwose ariho nagikomeze, n'abandi bagenzi be bazaza bamwunganire bakomeze bite ku buzima bw'abana kugira ngo urubyiruko babashe gukura neza. Kandi imirire y'abana kabisa ni ikibazo cyugarije isi, ariko nibabishyiramo ubushake kizakemuka.
Urakoze cyane rwose Jean-Claude ngaho mu Rwanda. Tukwibutse ko natwe tugukunda nk'uko wavuze ukundira Radio Ijwi rya Amerika. Turagukunda kandi turagushimiye cyane ku byumviro ushikirije bitomoye kandi byiza cyane rwose ushikirije. Uciye unanyibutsa yuko mu Burundi hariho abo nyene wavuze mu Rwanda bajejwe gutanga izo nyigisho, mu Burundi hari abitwa abaremesha Kiyago, nabo nyene usanga batanga inyigisho ku rwego rw'imitumba, inyigisho zitandukanye. Kumbure turashobora kubaza mushinga nahe w'Imana niba bashobora gukorana nabo kugira ngo bafashe gutanga izo nyigisho cyane cyane ko ziri ku buntu.
Buriya bakoranye nk'uko akora wenyine, nimba ko bafite nabo bajyanama cyangwa abadamu babahagarariye izo komine zabo, byabafasha cyane mu kugabanya bwa bucucike bw'abana benshi bafite imirire mibi.
Yego, urakoze cyane,
byabafasha cyane. Natwe rwose niyo gahunda inaho ihari
munare burasirazuba nkubwije ukuri ikigero kigero nako mu Rwanda hose muri rusange hari gahunda yo kwita ku buzima bw'imirire mibi y'abana n'uyu munsi nimba nakurikiye amakuru umvisha ko hari amafaranga yaba yatanzwe na banki y'isi agomba gukurikirana ubuzima bw'abana mu gihugu iyo amasezerano yasinywe ariko ni ikintu cyiza cyane kandi mbere y'uko nasinywa natwe abaturage bo hafi dufite gahunda yo kuba ngo dukangurire umuturage wese tubonye ikibazo cy'iki kimirire mibi tumubakira gakoni tubaga dusoroma kwa muganga abanyabuzima baramukurikirana n'abaganga bakareba wa mwana imirire mibi afite bakamuha amata akabasha hari amata yabo yabagenewe abafashe mu mikurire yabo yo nka bwake izo ndwara zose atari ku manasi izo zose zikabasha gukira
urakoze cyane rwose
n'abadamu bakamuba hafi urumva ni igikorwa cyiza cyane uko mushimira uwo muntu rwose mwadutumiriye kandi n'isanganyamatsiko mwaganiriye niradizwe rya Amerika nkurikira sinjya nkuraho urushinge bitewe n'inama zanyu kandi nanjye nkatanga ibitekerezo bizima byubaka isi yose.
Turagushimiye cyane rwose Jean Claude ngaho mu Rwanda. Tubandanye mu kiganiro rero nkuko mwabyumvise turi mu kiganiro n'ishirahamwe Clinique Sans Frontières abavuzi batagira imbibe bihaye gufasha guteza imbere amagara y'abantu mu Burundi umushinga nahe Albin Uwimana mugenzi wacu Jean-Claude mu Rwanda aratanze icyumvire cyo gukorana n'abaremesha kiyago hari amashirahamwe canke abaremesha kiyago ku rwego rw'imitumba mwoba mukorana nabo canke mwubona ko byo bavyiza gukorana nabo gutanga izo nyigisho
makozi cyane nibyo cyane aho dukorera hose turakorana ntidukorana n'abaremesha kiyago gusa turakorana n'abaserukira indwaro hariho abo bita kuza turafise abajejwe komite y'amagara y'abantu turafise turakorana nabo baremesha kiyago abo bitwa ajade sande communautaire cyangwa animateur communautaire turakorana nabo twita leader communautaire nibajya abantu bitwa abashinga ntahe cyangwa bafise ijambo aho muri ako karere tuba dufisemo iburiro cyangwa tuba tugize abo bose rero turakorana kugira ngo icyo gikorwa kigende neza turafashanya nuko kuri icyo kibazo n'umwishyura kandi nkavuga ku cyerekeye yavuze icyerekeye UNICEF no mu Burundi UNICEF iriho ariko ku ruhande rwacu no kwishyamo ryacu nitubona neza ibyo bariko barakora nitubona neza ibyo bariko barafasha leta muri ino myaka cyangwa muri ino minsi imengo barasinziriye kubera UNICEF uvuze UNICEF ni woni uvuze woni twebwe ku ruhande rwacu nitubona icyo bariko barakora nitubona icyo bariko barafasha kuko turamaze kuvugana n'iryo shyirahamwe inshuro zitari nke ibi bibazo barabizi mu gihe umuntu yitwa ngo aharanira agateka k'abana ku isi cyangwa mu Burundi ariko ikibazo akakibona ariko agafunga amaso ucubona yuko nyine atariko ararangura amabanga yiwe ku mvo zitandukanye ariko rero tukavuga tuti akimuhana kazi mburi hise naho twofata abarundi bari hanze umurundi umwe arashobora kugaburira arashobora gutanga ifungurwa cyangwa amafaranga cy'ifungurwa yokiza abana batanu abana cumi ndetse n'abana ijana n'abana igihumbi kuko abarundi n'abana beza ashobora no kugura imodoka y'amamiliyoni amajana atanu agiramwo ugurira gusa imodoka y'amamiliyoni amajana atanu nayo ugura imiliyoni ijana ntiwumva za miliyoni magana ane ko azoba arokoye abana bashika ibihumbi n'ibihumbi kandi ibyo bikorwa n'ibikorwa by'urukundo kavuga ko abo bana nibo ejo mu gihe tutabafashe bakiri bato n'abamarayika twe tubita abamarayika ngo tubungabunge amagara yabo nibo bayobozi ni bazotwara igihugu ejo nibo bazovamo abayobozi bakazoza kejo mu gihe rero twarabye hijya ubwo twebwe nyene tuzosanga turiko turitamburira kuri cyo gituma tuvuga ati twebwe mu buryo buke dufise turakora ibyo dushoboye tugahamagarira n'umurundi afise umutima kuko abarundi bafise urukundo baba bari mu Burundi n'abari hanze bagire igikorwa cy'urukundo bafashe muri bino bikorwa tuba turimo kuko n'ibindi bikorwa turakunze kumva n'ibindi bikorwa babarabitse mu bindi bikorwa barabicirira barabikora kandi ugasanga si ibikorwa by'urukundo ugasanga n'ibindi bikorwa bijyanye n'ibindi bikorwa nyine
Urakoze cyane ni ingenieur Albin Wimana mu ishyirahamwe Clinicien Sans Frontières. Turumvise murahamagariye abarundi bo muri diaspora, abarundi bo mu mahanga, gufasha bene wabo batari bake babayeho mu buzima butoroshe. Twizere ko bumvise akamo kawe. Tubandanye ku murongo rero, twakire abandi banyonyi biradijwe rya Amerika. David Raho
murahameza?
Ego
akwizwi rya Amerika mumeze neza?
Turaho, turashima kabisa.
Ndi mu gihugu cy'u Rwanda, nanjye mburasirazuba bw'u Rwanda. Nikamba nishimira mutumire mwadutumiriye, mushimira kuri icyo gikorwa bakoze. Ni igikorwa cy'indashyikirwa, kugira ngo ni igikorwa kitanoroshye gufasha abana bakiri batoya kugira ngo ejo bazabe ari bo gihugu cy'ejo. Ngira ngo ni ikintu cyo gushimirwa cyane. Hanyuma ibyinshi nari ngiye kuvuga Jean Claude arabivuze, aranamubaje aranabisubiza, byose ndabyumvishije, ariko hari ikintu gito nifuje kuba namubazaho gatoya. Turabona abantu bafashije abandi, hanyuma hakaba igihe ababateraga inkunga bakagiye bahagarara, inkunga zikabura, bagasa nk'aho ibikorwa bakoraga bihita bisubikwa. Nifuzaga kumubaza se icyo gihe bo bifuza kuza na kompleto imbere y'uko igihe bazabikora, nibamara kubikora igihe runaka abaterankunga bakabura, kuko yatubwiye ko hari abaterankunga benshi babatera inkunga kugira ngo bazabashe gukomeza igikorwa cyabo, kuko ni igikorwa cyiza cyane. Igihe nikigera abaterankunga bagasa nk'aho babuze bazabikora gute se, ibyari byo kubaha ibyo kurya ntabwo wenda barimo barabikora gute kugira ngo bibe bizigamire ejo hazaza. Ese ikindi muri iki gihe cyo gufasha abo bana 500, ese barateganya n'ibindi bikorwa biri imbere byo gufasha abandi bana wenda bakava mu mujyi wa Bujumbura bakajya mu ntara zindi, bakava mu mujyi bakajya mu byaro, ese nabyo barabifite muri gahunda yo kubikora? Ni ibyo ngibyo nagira ngo mubaze.
Murakoze cyane David. Ingenieur Albin Wimana, David, ku kibazo cyiwe cerekeye abajeje gufasha, mwari mwakivuze ko gato muvuga ku bijyanye na UNICEF, aho batari ko barakora ivyo bihamagari bihaye gukora mu gihugu, hari ico mutegekanye gukora mu gihe bamwe mu bo mukorana bashobora gusokora cyangwa bashobora kutaronka uburyo bwo kubandanya babafasha, mwokora iki? Hama twongere tugaruke gato ku cha Claude, Jean Claude yavuze ati ibijyanye n'uturima two mu kigo cyo bari bimwe mu bintu muhanura abantu gukora, kwifashisha kugerageza kwimbura no kugaburira abana babo mu buryo bushimishije.
Murakoze cyane. Duhereye ku cerekeye ati ababafasha bashobora gusokora mu bigenza gute, navuze yuko ibikorwa byose dukora dukoresha uburyo bwacu, nta mubaye nta mugira neza araza avuge ati ibikorwa muri ko murakora reka ndabahereze uburyo. Uwo navuze yaduhaye izo ngaburo ni umugira neza avuga ati ndakuzaniye ibyo kurya kubera mbonye ibikorwa byiza ukora witanga, ndakuzaniye ingaburo ushobora guhereza abana bangana uko. Nta masezerano mugiranira, nta kindi donation abaguhaye, ni donation abaguhaye, hanyuma nawe ugaheza ukayikoresha icyo gikorwa nyine. Nicyo gituma navuze ati akimana kazi mvura ihite, twebwe nyine baba barundi cyangwa bari muri diaspora, umuntu umwe arashobora gutanga ibyo kurya cyangwa gutanga amafaranga yogaburira abana 10,000,000 n'ijana n'igihumbi, hanyuma ubwo bikagenda neza. Igihe rero twaronka abantu bashobora kuduha financement twitwa donation, icyo kibazo turakizi, kuko ubuzi yuko umuntu aragufasha ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, bya bintu bizohaguma dushadukreya icyo twita restricted durable, cyangwa tugakora ibikorwa biramba bisigara biboneka ku buryo umuntu atama azera inze, ku buryo za ngwara zo gufungwa nabi tuzisezerera burundu, kuko niryo hangiro. Ibyo rero bikaba byavuga ukuntu twigishije abantu kurima bakagira uko barima bakimbura byose, izo ngwara zimaze kuhava, nta kamaro rero kuko hazoguma hakenerwa ifashanyo cyangwa ugufasha ugutwoca duca tugafasha mu kindi gisata, kuko ibisata byo gukoreramo ni byinshi, tukava muri icyo gisata cyo kugaburira abo bagenda n'indwara. Mwavuze ibyerekeye uturima duto duto two mu rugo, nibyo cyane no mu Burundi, ibyo biriho birakogwa, nabyo nyine turabihimiriza abantu biri no muri
mu nganizo za leta biciye mu kiranganje uburimye n'ubworozi ibyo byose ni umugambi mwiza turabikora kuko bisanzwe biri mu nshingano za leta natwebwe baba abanyagihugu cyangwa abo bantu utwo turima duto duto ningira kamaro two mu rugo ningira kamaro tudukorera ko natwo nyine
tubandanye ku murongo murakoze cyane twakire na Ernest Ernest uraho mwiriwe neza Duzi ijwi twumve neza.
Ndere ya neza ambara Uganda.
Uganda.
Ndasahuza umukumirwa bahatse. Ani makene kubanza kubana abasimira ku gwikigandwe cyane maze tegure uyu munsi. Ndashaka kumenya ingari ubukangurambaga bagenda bakora hirya yine iyo mu mahanga kure kuko radiyo y'ivuga ntabwo igera hirya kure ngo n'abandi bumve bayumve yine ndashaka kumenya nimba koko hari igihe imishinga imwe n'imwe itangire ya mu mujyi ugasanga yibere mu mujyi ntibigere hirya na hino mu cyaro ndumva nawe hari babibona nawe hirya na hino mu cyaro n'abana hirya na hirya barahari Yende nashaka kumenya uburyo batoranya abana aba bana bashaka gufasha nimba ari abana b'imfubyi nimba ari abakira ababyeyi bombi mbese muri make ndashaka kumenya uburyo batoranya abana bo gufasha
birumvikana Ernest urakoze cyane reka twakire na Peter uratwumva
nuko ndabumva
amahoro neza
Mahoro neza. Aba nanguye gushima ku mucumire mwadutumiriye n'ibikorwa byiza basanzwe bakora. Nkaba nkunda na radio ijwi rya Amerika ku biganiro bidasiba kutushikiriza.
Turagushimiye cyane Peter, gushima.
Rero nkaba ndamushimiye ku bikorwa bakora mbwo nkaba nari mfite akabazo ngomba kumubaza. None ko bakora ari Bujumba nk'uni boduga ino ruguru nka za Gitega kuko je nsanga nyine ndi Gitega hanyuma bakigisha n'abanyagihugu ingene bogaburira abana babo kuko ikintu kiriho ino keshi gituma abana barya na busanga nk'umuryango ufise nk'abana bato bato benshi basanga nta espace maze n'isanse yabahayo baba ntibakurikije ku rugero usanga abana ni nkababiri barushanya nk'umwaka umwe usanga bose bagomba kujya naho ugasanga ibintu by'imboga ntibimeze neza kandi nagomba guterera nuko wo kwigisha abantu bino mu kirundi wacu kuko biramaze kuboneka ko imboga turazirimira ibyamo byose turabifise mugabo nta n'umwe yumvira guha ikintu cy'icamusha nk'imboga umwana byose usanga bigiye mu masoko yo nkaza uko botanga inyigisho bagatuzisha kubaremesha kiyago kugira ngo barabe neza ingene bo byinjiza mu banyagihugu bene bato batugira ze baraho ibyamwa n'imboga turazirima n'ibyamwa turabifise
urakoze cyane gose Peter urakoze Engineer Albin Wimana Ernest arabaza ati bose babajije kubijanye no kuja mu mitumba kwigisha yabajije kandi kubijanye n'abana mujye kuzofasha kuwa gatano mu gikorwa mwimirije gukora cyo gufasha abana amajana 5 mwabatoye mute muri make
akunze cyane igiti cy'abose bitwa twavuze twasuzumye bashika 10,000 urumva dusanzwe tubafite ngaho abo tumaze kugera ko tumaze kurangiza tuzaba dushite ku giti cy'igihumbi n'amajana 5 tubatora gute harabaza ku mavuriro yacu tukabatsuzuma kuko ibipimo dukoresha mu gusuzuma ni igipimo kikwereka umwana amezi cyangwa umwaka ageze ko bitegerezwa kuba bihuye n'ibiro yabwirizwa kuba afise cyangwa n'uburebure yategerezwa kuba afise icyo nyine kuri icyo gipimo nicyo gica kikwereka umwana urugero arimo bijyanye no gufungura nabi navuze yuko izo ndwara ziri mu bisata bibiri cyangwa mu mice ibiri mu mubiri hariho ibi ndwara atabarasinzikara twibiri dufasha abana baba bari mu bafitingwane zo gufungwa nabi bataba barasinzikara ndanavuga yuko amaze gushika mu rugero rwo gusinzikara ari byo bita malnutrition severe bacha abagenda mu bitaro byo muri Rushubi niho bacha baba hospitalize kubera tapake yo kubapena en charge d'office rero tubatibitiye turabifise tubarafite ubuhinga nyine bujyanye n'amategeko bwo gusuzuma abana navuze ukuntu babasuzuma umwana bafite ageze kuri aya mezi ategerezwa kuba afise nibiro bibangabangana bikajyana bikajyana no gukura kwiwe uko niko tubatora rero niko twabatoye babifubye baba bari bo bose kuko uretse abaza ku mavuriro turafite abaremesha kiyago turagenda tukabasanga mu mihana tukabapima made tukaronka ibyo biharuro ibyo bitigiri dusangwe deja dufite bingana ibihumbi cumi murumva yuko tugeze ku gihumbi n'amajana atanu impinga iracari ndende ariko twizera yuko tuzobikura tuzobiheza tukabafasha hanyuma ino wabajije kuduga ruguru igitega yego ni byiza cyane nubu ariko arumva izo nyigisho na wenyine yatanze inyigisho yuko ari byiza kugaburira byabije byamwe z'abizongaburo abana babo kuba bifite ariko kandi tukabare ati igitega hariyo abagwiza tunga benshi hariyo abarundi bafise urukundo benshi nabo nyine bashobora gufasha muri ico gikorwa naho burihira umuremesha amahoro wiwacu kuko tumwe umuntu agiye gukora ibyo bikorwa tumwita ko ari umuremesha amahoro umuntu agiye gukora ibyo bikorwa bakamurihira ya bisi yo gushikayo niho yo kwigisha benshi niho yo kwerekana benshi murumva ko atari uburyo burebure cyane bovuna gotuma habura umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bashobora gufasha muri icyo gisata kugira ngo aba bana ubuzima bwabo amagara yabo arokogwe ndetse n'imiryango yabo kuko navuze yuko ababyeyi babamiza kwa muganga iyo rero umubyeyi amaze indwi atonda agenda kwa muganga ntasubira kurima ntasubira gukora ikindi ni kugahombo ku muryango wiwe ko iterambere ku muryango ricyarisubira inyuma nimba ari umurimyi aho yahora arima haguma hamurariye haguma hamurindiriye ni ikibindi kiguma gitera kiduga no ku gihugu umwimbu wari kwiyongera aduga cyane rusubira kwiyongera kuko haba hari ukuboko kumwe kuvuye ko nuko noshobora kwishyura kuri abo bantu bashoboye kubaza ibibazo
ego kuri ubwo buryo twavuze ko kuba wanitavye na kino kiganiro ni uburyo abanyagihugu bashobora kuronka inyigisho mutarinze gushika mu ntara barimwo ku mutumba barimwo uburyo tuvuge dutanze akarorero umuvyeyi yoha iki umwana nko mu gitondo iyavyutse kuba ari ku mutumba gishobora kurusha ikindi kugira ngo umwana ashobore gukomera ashobore kuronka inguvu uyo munsi kimwe mu bintu uhanura umuvyeyi guha umwana iyavyutse mu gitondo gishobora kuboneka ni nk'igiki
biragoye bibana n'intara kuvuga ngo umwana yavutse mu gatondo hari igihe benshi babara abanyeshuri iyo bagiye ku ishuri tumenyereye ko mu Burundi bari bagenda babagaburiye nyine ibyo kurya baba babararije wa mutsima ndetse n'ibiharage umva kumubarira ngo uzocumuhereza ibyamwa uzocumuhereza ibi n'ibi urumva yuko icyo kibazo kigoye ahubwo naho tubahimiriza ko kubategereza kugaburira mu gatondo na saa sita kuko ibyo byo kurya nibyo bifite akamaro kandi nk'abana hariho urugero utegerezwa kubagaburira n'ibyo uguma ubagaburira bwaba ubuyi bukoze mu ntete zitandukanye mu byimbuga by'intete zitandukanye ubuyi bwo mu gatondo kuko nabwo burafasha n'ibyo bivanye rero n'intara n'ibyo umubyeyi ashobora kuronka ntitwovuga ngo uze ziramuhereza ubuyi bukoze ukuntu burimo ibigori isoya ibiyoba iki kandi uwo muntu nawe kuronka ubwo buyi ari ikibazo naho urumva yuko kigoye kugira ngo dupomore neza ngo muzoze murabagaburira ibi n'ibi n'ibi ni ukubagaburira rero mu kurindira ni ukubagaburira ibyo ababyeyi baba bafite mu gatondo bakabibahereza ariko bakitwararika zaba imboga ibyamwa ibyo aribyo byose bakabigaburira abana bakabagaburira abana bo bakabahereza amata buri kintu cyose bafite mu gatondo bakagenda babahaye ntibabahe ubwoko bumwe bw'ibyo kurya ntibabahe umutsima gusa cyangwa ngo babahe ibiharage gusa ariko bagakira ubwoko bwose harimo n'irengarenga ingaburo ikwiye ibyo muri ibyo biterwa bitandukanye bakabacangira mu kubagaburira muri za ngaburo babaha mu gatondo bagiye ku mashuri mashure cyangwa abana mu gihe biriwe mu gihe.
Urakoze cyane gose Ingenieur Albert mwishira hamwe Clinicien sans frontières ku mpanuro n'inyigisho utanze. Hari mu kiganiro muri isanga cyerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi wa gatatu mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalani Masina bari mu buhinga bw'ibyuma namwe mwese mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika murakoze.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika.